Ili ni Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya hamwe kumwe nanjye Fide Niyongabo kaze mu biganiro byacu.
Bakaduha nk'icyo kurya kuko ntacyo udusigaranye umuntu guhagana uko ari kurya ngo ejo nta muntu uraje mu buringa ry'amasinzi ubwo twumvisha nijoro aho twe twihagaze mbese mu dutsina duhagaze ku inzu zagiye turi ku musozi.
Abo ni bamwe mu basinzikajwe n'imisozi yasenyutse mu Rwanda bivuye ku mvura nyinshi yaguye cyane mu gihugu. Inkuru n'andi makuru yo hirya no hino tubafitiye arimo igitero ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu utanga imihoho kwa Michel Platini yahora ayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Uburayi UEFA n'iyirukanwa ry'abamenyeshamakuru b'abanyamahanga muri Korea ya Ruguru. Turagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Amakuru yo hirya no hino rero twabateguriye. Abantu batanu bishwe abandi barakomereka inyuma y'igitero cyabere ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Abagwanyi b'umugwi Al-Shabab biyitiriye icyo gitero. Ivyabona batangaza ko bumvise bombi turika ikwirikirwa n'amasasi ku bwinjiriro rw'icicaro c'igipolisi hafi y'igice cya Shangani ku mugwa mukuru Mogadishu. Icyo kibanza c'igipolisi kiri hafi ya ambasade ya Emirat Arab Uni. Bombe yari yatezwe mu modoka yaturikijwe n'umwiyahuzi gato inyuma yaho umwe mu bagize igitero yagerageje kwinjira mu nyubako y'igipolisi yamara abapolisi bamurashe. Amakuru yatangarijwe y'Amerika avuga ko ibiziga by'abantu batanu byatowe, abandi bantu cumi na batatu bakomeretse bajanywe mu bitaro. Abapolisi batatu bari mu bapfuye. Michel Platini yatanze imihoho mu mabanga yiwe yo kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya mu mfunyapfunyo UEFA. Ivyo inyuma yuko sentari jejwe gutatura amatati mu rwego rw'inkino yanse gukuraho ibihano yafatiwe vyo kuziririzwa imirimo yose ijanye n'umupira w'amaguru. Yamara iyo sentari yagabanije ico kiringo mu kukivana ku myaka 6 igishira ku myaka 4. Sentari jejwe gutatura amatati mu rwego rw'inkino yasanze Platini yagira kuba yahawe n'ishyirahamwe FIFA imiliyoni 2 z'amadolari mu buryo burimo amahinyu ku byo yakoze mu mabanga yo kuba umuhanuzi w'uwahoze ari umuyobozi w'ishyirahamwe FIFA Sepp Blatter. Blatter yatanze imihoho mu mabanga yiwe mu mwaka w'2015 mu gihe itohoza rya ruswa ribandanye. Ku bwa Platini ingingo ya sentari jejwe gutatura amatati mu rwego rw'inkino iramurenganya cyane. Amenyesha ko azobandanya iyo dosiye mu masentare y'igihugu c'Ubuswisse mu kigoro ko gukingira iragi ryiwe. Iyo ngingo izotuma adashobora kuzokwitoza kuyobora ishyirahamwe FIFA mu matora azokwirikira. Mu itangazo sentare ijejwe gutatura amatati mu rwego rw'inkino yamenyesheje ko itanyuzwe ku vyerekeye miliyoni 2 z'amadolari Platini yarishwe na Blatter. Iyo sentare ivuga ko ayo mafaranga yemewe hagati yabo bantu babiri gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya vyatangaje ko igikorwa biriko bikorera hamwe cyo guhagarika uruhagarara muri Siriya catumye ingwano igabanuka bikomeye mu bice bimwe bimwe by'igihugu ko yamara hakiri ibibazo. Mu itangazo vyashikirije hamwe ku munsi wa kabiri, ivyo bihugu bibiri vyatangaje ko gutana mu mitwe hagati ya leta y'igihugu cya Siriya n'abagwanya ubutegetsi kwagabanutse bikomeye mu buraruko bw'intara ya Takia no mu buseruko bw'akarere ka Guta. Ibice bibiri aho amasezerano yo guhagarika ingwano yashyizwe ko hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya mu mpera z'ukwezi kwa kane. Yamara ibyo bihugu bibiri biremera ko hakiri ibibazo ku bijanye n'agahengwe mu bice bitari bike by'igihugu cyane cyane mu bihe bya vuba. Agahengwe kagiye mu ngiro mu kwezi kwa kabiri muri Siriya ntikubahirijwe mu bice byose. Kimwe mu bice ahako gahengwe katubahirijwe ni igisagara cya Aleppo. Abantu bagira ku 300 bishwe mu ruhagarara rw'abaye imundwi zirangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya biyoboye umugwi ujejwe gukurikirana ivyerekeye kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ukugena abategetsi b'igihugu cya Korea ya Ruguru bari kubafata abamenyeshamakuru biratandukanye n'isura leta ya President Kim Jong-un iriko yerekana mu ikoraniro ry'umugambwe uri ku butegetsi ririko riraba muri iki gihe ku mugwa mukuru Pyongyang. Korea ya Ruguru yirukanye umurwi w'abamenyeshamakuru ba BBC uno munsi kuwa mbere mu bisa n'uko vyavuye ku mpamvu z'uko abategetsi b'ico gihugu batanejerejwe n'amakuru bashikirije. Rupert Wingfield Hayes akorera BBC Tokyo hamwe na Maria Byron na Matthew Goddard afata amasanamu na kamera bafunzwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igihe bari biteguriye kuva muri Korea ya ruguru. Wingfield Hayes yarasambishijwe amasaha 8. Uwo murwi w'abamenyesha makuru ba BBC bari muri Korea ya ruguru imbere y'ikoraniro ry'umugambwe uri ku butegetsi Workers Party's Congress, bifatanije n'abandi bamenyesha makuru b'abanyamahanga 130 bari mu gikorwa cyo gukurikirana ibikorwa byo kugurura ikoraniro ry'umugambwe Workers Party Congress, ikoraniro rikomeye cyane ry'uwo mugambwe ribaye mu kiringo cy'imyaka itari mike. Yamara abamenyesha makuru ariko bakurikirana iryo koraniro bagumizwe kure yaha abategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi muri Korea ya ruguru bakoraniye. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza David Cameron yagabishije mu ijambo no musiko wa mbere ko hamwe Ubwongereza bwova mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, ivyo vyoshobora gutuma haba uruhagarara mu karere k'Uburayi. Cameron yashikirije ijambo rikomeye uno munsi ku wa mbere kuvyerekeye umutekano w'igihugu, mu gihe abashaka kuva mu karere k'Uburayi bariko baraheraheza igikorwa cyabo imbere y'uko Ubwongereza bwigisha referendum ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, ku byuko nimba Ubwongereza bushaka kubandanya kuguma mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Cameron aribaza nimba amahoro n'umutekano mu karere k'Uburayi bizobandanya hamwe Ubwongereza bwova mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Yatangaje ko uwo muryango wafashije guhamika uruhagarara muri kahise igihe ibihugu byatanana mu mitwe mu kiringo kitari gito. Amenyesha ko kwikumira bitegeze bifasha Ubwongereza. Yongeye agabisha ko ku nkurikizi zikomeye cyane mu byerekeye ubutunzi hamwe Ubwongereza bwahitamwo kwikura mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Amenyesha ko byogira ingaruka mbi zikomeye ku banyagihugu. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, iyi programu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 bice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda, aho imyuzure muri icyo gihugu ibandanya kuba ndanse kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu gushika uyu munsi, kandi imaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika 50. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Eric Bagire ubusa.
Iyi mvura idasanzwe yibasiye ku ruturere twa Gakenke, Muhanga, Ngororero na Rubavu. Ni imvura yo kuwa gatandatu ushyira ku cyumweru kugeza ubu yateje ingaruka hafi ku gihugu hose. Imaze guhitana abasaga 50, akarere ka Gakenke honyine hapfuye abantu 35, amazu 460 arasenyuka nk'uko ubutegetsi bubitangaza. Kugeza ubu no mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo twahageraga mu muhango wo gushyingura bapfuye, abaturage bavugaga ko inkangu zigitwara imisozi n'amazu.
Ubwo byinshi bigiye muri iki gitondo, muri iki gitondo niho tubonye aho gakaga ko katoroshe. Inzu ziragiye muri iki gitondo, nta mwambaro, nta suka, ntagi dusigaranye. Ufasha bwakihuta bakaduha nk'icyo kurya kuko nta cyo dusigaranye umuntu guhagana uko ari kurya. Ejo nta muntu uraje mu buringa ry'amasinzi ubwo twumvisha ninjoro aho twari twihagaze, mbese mu dutsina duhagaze ku inzu zagiye turi ku musozi tuje aha irengeye nyine n'udutaka n'udukoma n'utuntu tw'udushangi kugira ngo turebe aho bindi byaturuka tuno twabihungira.
Gushyingura abazize urw'imvura byabanjirijwe n'igitambo cya misa mu murenge wa Gakenke mu karere ka Gakenke.
Mu isengesho ryacu ry'uyu munsi rero dutura Imana abavandimwe turirira. Mu isengesho ryacu ry'uyu munsi ni mucyo dusabira imiryango yabuze ababo, tubasabire ku Mana ngo bagire imbaraga zo kwihangana.
Iki ni ikibazo cyahuruje abategetsi batandukanye bigaragara ko gihangayikishije. Bwana Anastase Murekeze, minisitiri w'intebe mu muhango wo gushyingura bahitanywe n'iyi mvura Gakenke, yavuze ko Leta y'u Rwanda igiye gufasha imiryango y'ababuze ababo.
Abagize imiryango yabuze ababo kubera ibiza byatewe n'imvura nyinshi, abo byakomerekeje n'abo byangirije ibyabo, Leta y'u Rwanda nk'uko isanzwe ibikora ikomeza gukora ibishoboka byose ibagoboke mu kubonaho muba cyagateganyo, ariko n'igihe kikazaza kitarambiranye mukabonaho muba ku buryo bwizewe. Leta yanyu bagoboke ku byerekeye kwivuza, ibagoboke kubyerekeye kubona ibibatunga muri ibihe bigoranye cyane kandi leta yanyu ibagoboke mu gushyingura abanyu mu cyubahiro.
Kugeza ubu hatangiye kugezwa ibiringiti byo kwiyorosa, amajerekani yo kuvomesha amazi n'ibindi mu karere ka Gakenke. Uretse abapfuye n'ibyangijwe hirya no hino mu gihugu kubera iyi mvura idasanzwe, imihanda Kigali Ruhengeri Gisenyi Kigali Butare Kanyaru yose si nyabagendwa. Bwana Patrick Nizeyimana akorera kampani Volcan itwara abagenzi mu ntara y'Amajyepfo aravuga ko ari igihombo.
Nta kundi giza cyaduteje igihombo. Polisi yaje iratubwira ngo ntihagire umuntu kongera wimaga twongera kohereza mu Majyepfo kugeza isaha utegereje yuko bandira kuduha uruhushya kugira ngo twohereze imodoka.
Abantu bari kuza bacyaka amatike bimeze bite so?
Turi kubasobanura yuko batubwiye ko nta muhanda wapfuye, ko dutegereje yuko batubwira ngo umuhanda wakunze twongeye tukaba amatike. Ariko nk'abo twakatiye amatike bo twabandikiyeho next time, bivuze ngo igihe cyose yaza umuhanda w'abanyabagendwa twamuha imodoka yari yose igezweho akahita agenda.
Kubashakaga gukora ingendo nawe ubwo twabageragaho bari babuza yo bacira nayo bamira.
Burasaba ko nyine badupimira bakareka kwana amazi areshya. Babona abaturage bayakoresha tukayakoresha tukamba.
Ubuzima bwahagaze cyane. Bwahagaze kwa yuko ntidunkungu nari ngiye ku kazi ku Kibuye, ntago nkinga koze kandi nagomba gukora akazi nkongera nkagaruka Kigali. Nuko ngo hari gahunda yanjye uyu munsi yose irapfuye, niyo jirapfuye. Hari abava ibutare na za Gikongoro nabo ntibashobora kugera Kigali. Ubuzima bwahagaze muri makeye. Bwahagaze rwose.
Bwana Alex Nzahabwa n'Imana umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ibikorwa remezo yatubwiye ko bigoye kuba hahita hagira igikorwa ku mazi yafunze umuhanda Kigali Butare, uretse gutegereza bakareba iyo byerekeza. Muri icyo gitondo uyu mutegetsi yatubwiraga ko bagiye gukora umuhanda Ruhengeri Gisenyi Ngube wiyambazwa kuko byasabaga imashini zikuramo ibyondo, ariko kugeza ku gicamunsi umuhanda wari ugifunze. Nzahabwa n'Imana aravuga ko hagiye kubakwa indi mihanda yunganira iriho ku buryo igihe havutse ikibazo bitunguranye bitajya bihagarika ibikorwa. Mu gihugu hose harabarurwa abantu 53 bamaze guhitanwa n'imvura, 26 bakomeretse n'amazari hejuru ya 500 yarindimutse. Hakomeje gushishikarizwa abatuye mu manegeka ashyira ubuzima bwabo mu kaga kuyavamo no kurwanya isuri. Ariko haracyari n'imiturirwa izamuka hirya no hino mu gihugu, nta buryo bufatika bwateganijwe bwo gufata amazi yiturukaho. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Igakenye mu majyaruguru y'u Rwanda.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi umushikiranganji ajejwe ikigega n'imigambi ya leta Ambassadeur Claver Gatete arakangurira abikorera ivyabo mu Rwanda kurushaho gutanga serivisi nziza kugira ngo abashitsi bazo kwitabira inama mpuzamakungu ya 2026 ku butunzi bwa Africa World Economic Forum on Africa itegekanijwe kubera mu Rwanda itariki ya 11 gushika kuri tariki 13 izobasigire inyungu ifadika. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Inama mpuzamahanga 26 ku bukungu bwa Afurika izitabirwa n'abantu barenga 1,200 barimo abayobozi muri guverinoma, abayobozi mu bigo bikora ubushakashatsi, inganda, abayobora imiryango itari ya leta, amadini n'abanyamakuru banyuranye. Iyi nama izaba ifite insanganyamatsiko igira iti uguhuza umutungo wa Afurika binyuze mu guteza imbere ikoranabuhanga. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda Ambassadeur Claver Gatete ari kumwe na Madamu Elise Yakanza umuyobozi wa World Economic Forum muri Afurika. Aba bayobozi bavuze ko bahisemo insanganyamatsiko kugira ngo Afurika nayo ijyane n'umuvuduko w'iterambere n'ikoranabuhanga ryihuta isi irimo. Minisitiri w'Imari yavuze ko iyi nama igiye kubera mu Rwanda iziga cyane ku bibazo bya Afurika, uko itera imbere, imbogamizi ihura nazo, ndetse basangire ibitekerezo ku buryo ibibazo byugarije Afurika bijyananye n'ubukungu byakemuka. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambassadeur Claver Gatete yasobanuye ko u Rwanda ruzungukira byinshi muri iyi nama.
Twereye tubyungukiramo byinshi cyane kubera ko byinshi barimo baganira, yaba ari ikoranabuhanga nk'uko mubizi turi Rwanda bacu ku isonga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe amanama menshi hafi ajyanye n'ibijyanye n'ikoranabuhanga usanga ari we uyayobora ku rwego runota atari ku rwego rwa Afurika gusa ko no ku rwego rw'isi. Hakaba harimo rero ibijyanye n'ubuhinzi nabwo natwe ubwacu ishyize imbere ibijyanye n'ingufu. Hariho rero ibijyanye nanone financial services, amabanki yacu icyo twakora kugira ngo ikoranabuhanga rishobore kuba ryafasha services zacu zitandukanye. Hari ibintu byinshi cyane ahangaha tuzaganira kandi bifite inyungu ku Rwanda.
Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda Claver Gatete avuga kandi ko iyi nama itazagirira akamaro igihugu gusa, ko abikorera baramutse batanze serivisi nziza iyi nama yasigira benshi ku madolari.
Abantu bose bari hano ngira ngo amafaranga yabo menshi yakwiye gusigara hano, niyo mpamvu twashyizeho ibintu bitandukanye bituma noneho buri munyarwanda wese yaba ari abanyamabanki yaba ari abacuruza ibintu bitandukanye harimo ibikoresho bitandukanye byo bagurisha ibyo barya ibyo bagira bate aya namafaranga azaza hano gusigara hano mu Rwanda niyo mpamvu twakanguriraga abikorera cyane cyane kugira ngo bagire uruhare kugira byinshi cyane bagurisha ariko nabo bafata abashyitsi neza ku buryo ubutaha bazanagaruka
abikorera bo mu Rwanda cyane cyane abahanga ibintu bishingiye ku muco nyarwanda baremeza ko ifaranga ry'abitabiriye inama ryatangiye kubageraho Bwana Birasa Bernard umunyabugeni w'umunyarwanda yabibwiye ijwi rya Amerika
ni mu bugeni umuntu ashobora kumenya umuco w'igihugu urugero nkita blonkereka y'umumama usimbiza umwana wiziye urubyaro ari umugabo w'umufaransa uri hano yarayikunze cyane arambwira ati rwose iki gihangano nagikunze
ubaho agatablo niba yakaguze yakwishyura ngahe akambona hejuru
na amafaranga ni 100,000 agomba gutanga
usibye abakora ibihangano abanyamahoteli baganiye n'ijwi rya Amerika baremeza ko inama nk'izi iyo zabereye mu Rwanda ari inzira ibaganisha ku rwunguko rugaragara Bwana Karima Graciani ashinzwe abashyitsi muri hoteli Remigo ni hoteli ikorera hano mu mujyi wa Kigali avuga ko kugeza ubu abazitabira inama mpuzamahanga ku bukungu bwa Afurika barangije gufata imyanya muri hoteli yabo yatangaje ko inama nk'izi zizasiga abanyakigali bakora imirimo inyuranye mu byishimo
kuva ku itariki 6 twebwe nubwo batangiye kuza ukaba bumva ari uko rero uyu munsi nejo cyane cyane twe nubwo dufite abantu benshi
watinda ejo bundi nta cyumba yabona muri iyi hoteli yanyu
kivuze n'ukuri uretse nanga muri hoteli yacu n'ahandi henshi abo turimo kuvugana ibyumba bimeze nk'ibyashize ndavuga cyane cyane mu mahoteli meza inama nk'ingi igiye gutuma abanyarwanda bazasigara baseka kuko twebwe uretse nkatwe nka hoteli ariko n'ukuvuga ngo habazaje genda bajya bano bantu baje numwanya wabonye wo kugira ngo batembere bamenye igihugu ni kuvuga ngo byanze bikunze ba bantu bacuruza duseke abanyamanga nk'abangaba iyo bahageze byanze bikunze bagira icyo batahana abanyarwanda benshi cyane cyane bari hano muri Kigali nizera ko byanze bikunze bazasigara bamwenyura
u Rwanda kandi rurateganya gutangiza ikiswe Kigali Innovation City ahantu hazaba hahuriza hamwe ibikorwa remezo n'ibyangombwa byose bishyigikiye iterambere binyuze muri na tekinoloji inama ya mbere nk'iyi yiga ku bukungu bwa Afurika yabereye muri Afurika y'epfo mu 1990 indi ibera mu gihugu cya Zimbabwe Namibia Mozambique Tanzania Ethiopia ndetse na Nigeria yabereyemo umwaka wa 2014 usibye abakuru ba za guverinoma abahagarariye ibigo nk'amabanki ndetse n'abashakashatsi abacuruzi banyuranye bazitabiriye inama biteganijwe ko inama izabirimo n'abakuru b'ibihugu ba Afurika bagera kuri 6 barimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame Ali Bongo Ondimba wa Gabon Alpha Conde Perezida wa Guinea Uhuru Kenyatta wa Kenya Macky Sall Perezida wa Senegal na Faure Nyansimbe Perezida wa Togo Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Monica ureke ukuri
Bego kuri ko sindi kinyoma. Bego inaze sindi nabi. Tukorengera gute bidutandukanya, gudusenyere ku mugozi umwe. Inyeshu ni mu gikino muri kirukuri, mugiye kwa mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika. Imisi yose ya 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera? Isango ntigutange.
Monica, ore kirukuri.
Radio ijwi rya Amerika I Washington DC. Amareta irakwiye kwitwararika gufasha kugira igiciro c'urugendo rw'indege kibe gito kugira ubudandaje muri Afrika butere imbere n'imigenderanire hagati y'ibihugu irwizwe ibi ni bimwe mu bikoranije abakozi barongoye ababarongoye n'abafashanya ibikorwa babakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu mu ndege mu nama igira ya 5 iriko irabera Kigali mu Rwanda kuva kuri uyu w'Imana ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni
Kimwe mu bintu byabonetse nuko abiyunguruza mu ndege muri Afrika bavuga ko ibiciro by'indege bizimbye kuri uyu mugabane w'isi mu bindi bihugu byateye imbere kwiyunguruza n'indege ni kimwe mu buryo bwo kwiyunguruza bworoshye kugira umuntu ashobore gushika ahagiye binyarutse kandi n'ivyo ariko arakora binyaruke urongoye Afra urunani rw'amashirahamwe atwara abantu n'ibintu mu ndege muri Afrika asaba mareta yo muri Afrika kudafata ko kwiyunguruza n'indege ari iby'abatunzi gusa Dr. Elia Chingosho n'umunyamabanga muzabikogwa mu runani rw'amashirahamwe yo muri Afrika jeje gutwara abantu n'ibintu mu ndege Afra.
We need to ensure that traveling within Africa is...
Twifuza ko muri Afrika kwiyunguruza n'indege byorohera umuntu wari we wese bikaba bizimbutse. Nidushaka ko abayobozi ba leta yo muri Afrika bagoma bibaza ko indege ari uburyo bwo kwiyunguruza ku batunzi gusa. Dushaka ko leta yorohereza abanyagihugu kugira hatari ibarabara rihashika hagegwe byoroshe. Akarorero nta barabara riva i Kigali rija Angola, byari bikwiye ko uru rugendo rw'indege rworoherezwa kugira imigenderanire hagati y'ibihugu yorohe. Ikindi abatwara n'abasanzwe bakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu n'indege bari kumwe n'abasanzwe babafasha bavuga ko ari intambamyi muri iki gisata ku mugabane wa Afrika ni giciro cy'amavuta akoreshwa kugira indege ishobore kugenda. Icyo giciro kiri hejuru cyane, bizo bikava ko amatagisi atangishwa ku badanda z'icyo gitoro cy'indege ari menshi cyane. Rafael Kuchi icegera cy'urongoye IATA asaba amareta kugabanya ibiciro kuko niho nabo nyene bokunguka.
So we're telling governments if you reduce...
Dushaka kubwira amareta ko mu gihe ibiciro by'amatagisi ku mavuta y'indege byogabanuka haheza hakaboneka abantu benshi baza kugurira icyo gitoro mu gihugu cyabo, kandi igihugu kiraheza kigatera imbere kuko gica cinjiza amahera menshi.
From the higher uplift of fuel.
Iri tiro y'amavuta akoreshwa mu gutwara indege riri hagati y'amadolari 5 na 6 nk'uko urongo yishira hamwe ritwara abantu n'ibintu mu ndege y'u Rwanda Rwandair abivuga. John Mirenge avuga ko atari amavuta gusa atuma igiciro c'itike y'indege kija hejuru muri iryo shirahamwe ryabo, ariko n'ibindi bintu byinshi bakoresha birazimbye bigatuma igiciro kigera aho kigeze ubu.
US dollar between 5 and 6 cents per liter. In terms of
hagati y'amadolari 5 na 6 ku litiro uravye ku bindi bihugu mu karere ni turi kure cyane y'ibiciro by'ibindi bihugu, ariko amavuta sico gusa gituma ibiciro by'urugendo rw'indege biba birebire. Hari n'ibindi harimo nk'amahera yo ku kibuga c'indege ari hishwa, amatagisi y'ibintu dukoresha, ikibanza cyo guhagarikamwo indege, ubuhinga bwo gutuma tumanako gukora indege mu gihe yagwaye canke kuyisanura kugira igumeze neza n'ibindi. Urutonde ni runini cyane.
And the list is endless.
Ariko icegera cy'umuyobozi w'ikibuga c'indege cy'u Rwanda avuga ko mu Rwanda ibiciro bisa n'ibyagabanutse, kandi urugendo rw'indege rusigaye rwirukirwa na benshi uravye uko ibibuga by'indege byo mu gihugu hagati mu Rwanda bikora muri iki gihe. Nzaramba Pascal n'umuyobozi ashinzwe ibikorwa ku kibuga c'indege mu Rwanda.
Abantu bavaga hangaha bajya ikamembe bari abantu bake cyane, ariko ubu ngubu ugiye kure mu bare w'abantu usibye n'abafite amikoro, ariko n'abafite amikoro macya noneho ubona yuko bashobora gufata urugendo rwo kuva hangaha bajya ikamembe bajya gukora ntuzi ibikorwa byabo ari by'ubucuruzi ari by'ubukera rugendo.
Iyi nama igira gatanu y'abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu n'indege iri kwibera i Kigali mu Rwanda kuva kuri Uwimana gushika ku wa mbere, yahuje abantu bagera kuri 350 bava mu bihugu 43. Muri ibi bihugu igihugu cy'u Burundi nticari caserukiwe. I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Mu Burundi uno munsi ku wa mbere urubanza rw'abagirizwa gushaka gutembaza ubutegetsi rwasomwe. Abantu 21 kuri 28 bahanishijwe gupfunga ubuzima bwabo bwose no kutemererwa gukora akazi ka leta mu myaka 25. Kuri 7 mu bari barekuwe n'umucamanza wa mbere bahanishijwe nabo nyene ibihano biri hagati y'ugupfungwa imyaka 2 n'ubuzima bwabo bwose. Nivyo dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Naho baciriwe ibihano biremereye kurusha ivyo mu rubanza rwa mbere, abagirizwa icyaha babonetse imbere ya sentare batwenga bakeye mu maso ndetse banakoma amashi mu gihe umukuru w'intahe yarahejeje kubamenyesha ubwo baciriwe. 21 kuri 28 bari muri dosiye y'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bahanishijwe igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose no kutemererwa gukora imirimo ya leta mu kiringo cy'imyaka 20. Muri bo harimo abasirikare 2 na polisi 2 bipete rya generale bari bahanishijwe n'umucamanza wa mbere igihano cy'umunyororo wo guherayo n'imyaka 10 yo kutemererwa gukora akazi ka leta. Kuri aba bane hiyongeye ko abandi 17 harimo umuce munini w'intwazangabo, kuko zose havuyemo major Nikeza Ntawomereye yejejwe nk'uko byari byagenze ubwa mbere bahanishijwe ico gihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose. Abandi bafungwa 5 bahanishijwe igihano cyo gufunga imyaka 2, 2 nabo barezwa. mubahanishije igihano cy'umunyoro w'ubuzima bwabo bwose harimo abari barejejwe n'umucamanza wa mbere muri bo harimo General Prime Ngowe n'ubusa yigeze kubicegera cy'umukuru w'igisata cy'ingabo zigwanira hasi Dr Colonel Jean Bosco Daradangwa umukukuru ke mu gisirikare na Colonel Richard Hagabimana ubare mu gihugu c'Ubugiriki ubutungane bwaciye butegeka kwabari barekuwe bidegemza boca bahagarika ubutarariye bagasubizwa mu munyororo abapolisi n'abasirikare basaba ibihano byo gufungwa uko ari 2026 sentare yabategetse kandi kurihindisha z'akababaro zirenga imiliyaridi 6 z'amarundi muri iyo harimo imiliyaridi zirenga 4 zasabwe na radio television Rema kubera ivyuma inyubakwa n'iminduga vyononywe arenga imiliyoni 180 yasabwe n'umugambwe CNDD-FDD kubera inyubakwa n'impuzu vyononekaye arenga imiliyoni 361 y'ubushikiranganji bw'umutekano kubera abapolisi bishwe abagizwe bimuga ibigwanisho n'ibindi bikoresho vyononekaye n'ivyibwe hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwatsi miliyoni zirenga 793 kubera abasirikare bishwe ibigwanisho vyibwe nivyononekaye hatibagiwe abapolisi 12 basavye ndishi ku giti cabo bavuga ko basinzikarijwe ubuzima abandi bakabomarerwa amazu umwe mu bahani agateka kazi na muntu yakurikiranye urubanza kuva mu ntango hari ivyo yaneguye
baragerageza kumviriza umwanya muremure mugabo kitabonetse n'amasura yari yatatswe nta masura yigeze aboneka nawe hariho bamwe bari bayakene y'amasura atabonetse hariho abayasabye haba hari agasoro umucamanza bose yarabumvira rije mugabo rubanza rufisohotse umuburanye ministere publique yagize jambo rinini ku bandi baburana turavye rubanza ko rwabaye ebe nuko twabibonye ko hariho ababurane batari bafise abashingwa manza nico cy'ibyabona byari byatatswe ta
Umucamanza wa mbere yayahanishije umunyoro wo guherayo abasirikare babiri na polisi babiri bafite ipete rya general batatu muri bo baremanze kimwe mu byo bahagirizwa ugushaka guhirika ubutegetsi ariko basiguye ko babikoze mu ntumbero yo kugarukira amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro mbere bo basavye ko bafatwa nk'intwari n'abahizi aho kwitwa bashatse guta igihugu mu kaga Mubavyemanze harimo General Cyril Ndayirukiye yigeze ku mushikiranganje ukwivuna abansi mu Burundi akabafatwa nka nimero ya kabiri yabashatse guhirika ubutegetsi abandi 9 bari bahanishijwe imyaka 30 yo gufungwa 8 imyaka 5 nayo ndwibarezwa umushikiriza manza wa Republika yunguruje asaba ibintu bitatu nyamukuru kwerekana isano riri hagati y'abateguye imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu n'abashatse guhirika ubutegetsi kuronse indishi z'akababaro bene kuzisaba hamwe n'uko abagirizwa bose bohanishwa umunyororo w'uguherayo n'imyaka 20 yo kutemererwa gukora akazi ka leta bose uko ari 28 yabagirije ibyaha bitatu ugushaka guhirika ubutegetsi ukwica police n'abasirikare n'abanyagihugu hamwe no kubomora inyubakwa nyinshi abagirijwe ibyaha nabo nyene bari bunguruje mu mateka y'u Burundi abagirizwa basigaje kunguruza muri gasambura manza ho nyene bakaba afise iminsi itarenga 60 kugira ngo babikore uru rubanza rusomwe iminsi n'imbere yuko hibuka umwaka urangiye habaye igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi eroje buri kaneza gitega ijwi rya Amerika
mukanya turasozera ibiganiro twari twateguriye muri uyu mwanya yamara tubibutse incamake y'amakuru twari twabashikirije abantu batanu bishwe abandi barakomereka inyuma y'igitero cyabereye ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu Michel Platini yatanze imihoho mu mabanga yiwe y'ukuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya mu mfunyapfunyo UEFA ivyo inyuma y'uko sentari jezwe utatura amatati mu rwego rw'inkino yanse gukuraho igihano yafatiwe cyo kuzirizwa imirimo ijanye n'umupira w'amaguru Leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya byatangaje ko igikorwa biriko bikorera hamwe cyo guhagarika uruhagarara muri Siriya cyatumye ingwano igabanuka bikomeye mu bice bimwe bimwe by'igihugu ko yamara akiri ibibazo. Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya hani ubegerukiye mwari kumwe nanje Fidel niyo ngabo kuri micro washize hamwe ibi biganiro yari Fatu ari Maskarara tubifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.